Inshuti z'ijwi rya Amerika kubera ibihe bitameze neza by'urubura n'ubukonje bukabije hani Washington DC ntabwo tubashije kubagezaho ikiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe. Mutwihanganire, ikiganiro gikurikira ni cyahise. Murabyumva rero nta telefone twakira. Twongeye kubisegura.
Ubu rero n'umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka. Abatari bake mu bakiri bato, ni ukuvuga aba jeune cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura baratumenyesha katari gake mu biganiro byacu ko babayeho mu bwoba bwinshi bw'uko umwanya uwo ari we wese bashobora gufatwa, kwicwa, bagirizwa kuba bahungabanya umutekano. Igipolisi cyo kivuga ko mu makartie amwamwe batera akaduruvayo canke bagakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho, igipolisi kigasaba katari gake ahubwo ko bo bafasha kudoma urutoki ku bagizi ba nabi binyegeza muri ayo makartie yabo. Kubw'ivyo hamwe n'izindi mvu zitandukanye tugiye kwihweza, hariho kutizerana hagati y'ugwaruka n'abajejwe inzego z'umutekano mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu. Hoko gwiki ukugwego rw'amashirahamwe aserukira ugwaruka mu gufasha ugugwaruka kwirinda kuja muri ivyo bikogwa bihungabanya umutekano? Hoko gwiki kugwego rw'igipolisi kugwego rwa leta mu kugerageza guhumuriza ugugwaruka? Nivyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Tugiye kugerageza kwiga umuti w'ico kibazo. Twatumiye umushinga nahe Nibogora Donatien aserukira ishirahamwe Reja imbere y'amategeko. Reja n'urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka 168 aharanira amahoro n'umutekano mu gwaruka mu Burundi. Twatumiye kandi Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, aduha umuco kuvyo biriko birakogwa mu kugerageza gukura ico kibazo c'ubwoba buri muri ugo gwaruka. Reka rero tuje mu kiganiro cacu cy'uyu munsi. Twakira abatumire bacu. Umushinga ntahe Nibogora Donatien, kaze mu kiganiro muri isanga.
Ego, wakoze kuntumira, ndabashimiye.
Ego, umushinga ntahe Pierre Nkurikiye, muraho murakomeye, kaze mu kiganiro namwe.
Turakomeye kandi ndaramukije n'abagiye kutubwiriza bose.
Murakoze cyane rwose. Duhere ku mushinga ntahe Nibogora. Ishirahamwe ryanyu rizwi kuba ritanga inyigisho nyinshi n'amanama atari make mu gwaruka mu kugerageza kubiza kubana mu mahoro no gutorera inyishu amatati abari hagati yabo hadakoreshejwe inguvu. Iki kibazo cyo gutinya canke kutizera abapolisi murakiganira ko bavuga bate?
Ego, twebwe nkuko mwamaze kubivuga turi ishyirahamwe ry'ugwaruka gwishinze gutsimbataza amahoro mu gihugu, iterambere hamwe no gusubiza hamwe. Musanzwe dukorana n'ugwaruka ruri mu gihugu cyose, kuko dushika mu gihugu cyose. Urunani rwacu rurimo amashyirahamwe agera ku 168 ari mu ntara zose z'igihugu. Uko amaze kubivuga turakorana n'ugwaruka, imiganiro tugiranira, turaganira gutorera inyisha amatati bidaciye mu ngimba nyine bobungabunga amahoro n'umutekano, tutibagiye imigenderanire ingene bokubaka imigenderanire hagati yabo abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano. Ni ukuvuga rero ko ivyo tutavyibagira navyo, kuganira ingene bakwiye kubana n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano.
None mubona hoko gwiki kugira akizero kagaruke hagati y'ugwaruka cyane cyane ruri muri ayo makartie yabayemwo imigumuko myinshi, amakartie yabandanye kwibonekezamwo uruhagarara n'umutekano muke?
Icokogwa ubwa mbere na mbere kugwaruka no kubajeje umutekano ni ugutahura neza ko ikibazo cy'umutekano ntabwo ari ikibazo cy'abajejwe umutekano gusa. Nuko twama tubyumva, ikibazo cy'umutekano dutegereza aho gikorera muri ya nyabune, ni ukuvuga ngo abanyagihugu tubifisemo uruhara, dutegerezwa gucungera no kubungabunga umutekano wacu. Mu banyagihugu harimo n'ugwaruka, byongeye ni nabo benshi. Tubufatiye kuri rusansuma rwabaye mu 2008 bagaragaza ko mu Burundi abakirwaruka ari benshi. Ni kibazo kandi cy'abajejwe intwaro, ni kibazo cy'ubutungane, kandi ni kibazo cy'abajejwe umutekano. Kuvuga ngo ugwaruka n'abapolisi bategezwa gukorera mu runani kugira ngo babungabunge kandi babumbatire amahoro n'umutekano aho batuye. Ntidushobora kubiterera ku gipolisi gusa, shwa kriteria kwa jeje intwaro gusa canke kwa jeje ubutungane bonyene tubifisemo uruhara umutekano n'uwabanyagihugu umutekano n'uwabapolisi n'uwabasirikare n'uwubutungane natwegwe turawukeneye rero ugiye kuraba umutekano wategereza gukomoka kuri twebwe abenegihugu kandi ukadusubirako rero nico gituma nidushobora kubiterana igipolisi ahubwo twategerezwa gukorana nk'abenegihugu kugira ngo dushobore kubumbatira amahoro n'umutekano aho dutuye ntambo yotuma ugwaruka n'abajeje umutekano barabana yingwe bitana abansi ahubwo baruzuzanya icyo twita mu gifaransa section de partenaire ategezwa kuzuzanya agakorera hamwe bakabungabunga amahoro n'umutekano aho batuye
none ugwaruka yo muri ko murahura muri mu manama hari ibibazo nyezi nababona bikuru bikuru bituma habicucuka kibi hagati yabo n'abapolisi
iyo turiko turaganira n'ugwaruka ugwaruka kenshi tuganira bobo bashira amakosa ku bajeje umutekano bavuga ko abajeje umutekano bafatira mu kivunga nibyo turemeza neza kugwaruka gose rutera hari ugwaruka usanga ari gosoko y'umutekano muke mugabo hari n'urundi gwaruka ruriko ruriteza imbere hari n'urundi gwaruka ruriko rurabombatira amahoro n'umutekano muri quartier ayo gasanga rimwe rimwe igipolisi cyafatiye mu kivunga cyajaniranije abanyeshuri abatari abanyeshuri abikorera utwaba bakorera leta ugasanga barondera zina gwaruka ariko kubisanzwe hari ugwaruka rwinshi rutayifise mu ruhara hari ugwaruka rwinshi rutazi niyo bita umutwe ari nacyo gituma twebwe tubahimiriza nyabuna gufatana mu nda bagakorana n'igipolisi dusanzwe tunahiriwe ko ubu twaronse igipolisi cyegira abanyagihugu kimwe bita polisi dura proximite agakorana agahana inkuru umunyagihugu ugwaruka kabera ijisho mu polisi yabonye aho ibintu bitameze neza kamujya ugwara kamwakura agasubiza ibintu mu buryo hama abapolisi nabo bakirinda kujaniranya
ego kuri cyo
hakagiraho bafata gusaba abapolisi ko bunyarutse amatohoza apana ya matohoza twumva aratanguye nahe amatohoza nyaruke ufise ibyo yagirizwa akashikirizwa ubutungane uwo byagaragaye nta muwo byagaragaye ko yera akare kugwa agasubizwa mu muryango wiwe hagafatwa umwene amakosa wera akidegenza agakora ibikorwa by'iterambere nk'abantu
birumvikana cyane rwose murakoze cyane mushinga nawe nibogora kuri icyo kibazo cyo gufatira mu kivunga turaza kukigaruka ko reka duhindukire tuvugane na mushinga nahe nkurikiye mushinga nahe nkurikiye mu kiganiro cyerekeye agateka kazi na muntu muri iki gihe nateramije ikiganiro nateramije mu kwezi guheze bamwe mu banywanyi barashikirije iki kibazo cyerekeye ugwaruka rufatwa reka dutega amatwi umwe muri bo icyo yashikirije
ubu nkatwe dufise basaza bacu babaje ariko aragenda mu ibarabara ashobora guhura n'umupolisi akamufata ntanamubaze karanga muntu agakamufata ngo wone wari kuranda numva agateka kazi na muntu kariho
ivyo biramaze gushikira wo muvukana
yewe tuvukana ku wa gatanu bamukuye muhira
bande
Mugabimana yarakinze baramukubise nuko ntibamwize
bande bamukubise
abapolisi nibo bari bamutwaye
hama baramugarura
umuntu yagiye kumukura baratelefonye umuntu yakumukuzaye
ubu rero yari umwe mu banywanyi bacu batelefonye barashikiriza icyo kibazo mu kiganiro cyari cyerekeye agateka kazi na muntu mushinga nahe nkurikiye ugwaruka rutariruke kuko muvyumvise mu biganiro byacu ruravuga ko rufise ubwoba kandi ruguma rutinya ko rufatwa kuri ivyo mubabwira iki
kuri ivyo icyo twababwira nisho twamye tuvuga nuko bwa mbere hoho ivyo bavuga atakuri kurimo na bukebuke gwaruka niko gwishi muri kino gihugu kandi ugwaruka gwishi turamana mu bikorwa vya misi yose turahurira aho dukorera imirimo ugwaruka gwishi gwa maruri mu bikorwa rusangi hijya no hino mu gihugu umuntu yovuga rero ko gwaruka gwishi agakoresha iyo jambo ngo gwishi ariko rushaka rufitaniye ibibazo n'ubutungane cyangwa n'abajejwe umutekano yoba abeshe cyane icyo twe twemeza ni iki gikurikira nuko hariho haba ibujumbura cyangwa no mu gihugu hagati mu duce tumwe tumwe aho usanga hashobora kwibonekeza umutekano muke hariho ugwaru kusanga ruri ari go rukora ibyo bintu na bashobora kwaduka bagatera amagrenade mu bantu mu bare bari ko barivuna akanyota bakaduka bakarasa abo rero nibo abajeje umutekano baheza bakarondera kandi ivyo nibikorwa biba ku isi nzima nta gihugu bashobora kureka ngo abantu bahungabanye umutekano bitwajije ngo nuko arwaruka hanyuma ngo abajeje umutekano baheze barera amaboko abo rero uno munsi babyumve kandi babimenye babimenyere umuntu wese azoba ariko arakora igikorwa bihunganye umutekano azoheza arondegwa n'abajeje umutekano mpaka gushika ashikirijwe ubutungane ibi byo kuvuga navyo ngo abajeje umutekano bafata mu kivunga navyo nyine ntitubihuriza ko n'uwo muntu mutumire wundi kuko yaba twafata urwaruka mu kivunga nitwa nta naho twabafungiye twashoboye kuronka nibaza yuko atamuntu aja gufatwa atahantu umutekano utahungabanye cyanke atari ko ararondegwa ku bijyanye n'umutekano wa warahungabanye cyanke uba wimirije guhungabana rero hafatwa abantu bagirizwa ko bariko bahungabanya umutekano cyangwa bariko barakora ibyaha bitandukanye kandi abo nabo ni bake cyane bari kurushi niba have bavuga nka babamenyesha makuru bavuga ngo hariho ngo quartier contestataire niko bavuga mu gifaransa sivyo namba muri ayo makartier usanga ari abo bakiri bato bakeya cyane batatu bane batanu bakaduka umwe akaduka gatera grenade uwo muntu nibaza ko ku isi nzima nta gihugu cyashobora kumureka ngo gice kimukomera amashyi ariko atera grenade ariko arahungabanya umutekano w'abanyagihugu abo rero bazorondeza gushika babihebye batabihebye nabo nimaka barondegwe amabashikirizwe ubutungane nibasubire rero kubesha ngo ugwaruka waha igipolisi kibubonye ngo gica gifate iyaba abapolisi bafata ugwaruka rwose babonye nta naho bashoboye kuronka bashobora kubakwiza nibamenye ko ari abantu bari kurushi barakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano cyanke babagirizwa ibyaha abo nibo bonye n'igipolisi kirondera abandi nabo ari nabo benshi ibice birenga nka 98% ku ijana by'ugwaruka biri ngaha mu Burundi biratekereje biri ku mirimo yabyo mbere biranafadikanya n'abajejwe umutekano mu gucungera umutekano kuko nk'uko umutumire wa mbere yabivuze umutekano turaba twese kandi aho ubwo gwaruka rufashanya n'abajejwe umutekano biciye muri ya bigu bita komite mixte de securite cyanke biciye mu kwegera aba barongoye b'umuntu wawe nta ngorane na zimwe nk'izo zihari
yego ariko mushire nawe nkurikiye birumvikana kuba bigoye gutandukanya urwaruka atacuruzira n'uriko rukora mabi n'ubuhe buryo none cyanke ingingo mufata kugira mugerageze kugabanya igitigiri cy'abagwa mu mporero iyo habaye ibikorwa byo gusaka ibigwanisho cyanke ibindi bikorwa by'igipolisi
abagwa mu mporero nkiyo biravana n'ukungene ku rubuga biba bimeze nkiyo atewe grenade abantu baragwa igihumura mugabo hariho abantu abajije umutekano bakihashika ubwo nyene bashobora kubona ku jisho bimwe bita fair police uri mu polisi urashobora kubona umuntu utujya muntu ukamwikeka ugasanga muri ico gihe kubera ibyo biba bibaye harafashwa abantu benshi mugabo atari umurengera naho nyene abo rero baca bagenda kubazwa bamaze kubabaza basigarana gusa abo biba biboneka yuko bagize uruhara muri ibyo muri uwo mutekano mu guhungabanya umutekano abandi bama babarekuye ahantu utanga n'uburoro mbere bashaka bwavu hari abantu bashaka kwinjira 18 bari bafashwe kwijabe ejo bundi mu gihe hariho abari bajije gukubita umupolisi imbere bagomba no kumwica abo bose barareku kuko bashyize babafata kumbe abari babikoze bari bahunze nabo nyene bariko bararondegwa uno munsi ariko nk'abo baciye barekugwa kuko inyuma y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri bari bamaze kubona yuko ataruhara bafite muri ivyo bintu saho gusa uburoro ni bwinshi umuntu yovuga icyo twomenyesha abantu ni uko ubwo gwaruka bwinshi ibice birenga hafi 98% ku ijana rubayeho neza muri kino gihugu nta muntu n'umwe agwiruka inyuma uwo mu bajejwe umutekano ahubwo rufashanya nabo kugira ngo rubumbatire umutekano nicyo gituma mu gihugu cyose umutekano muri rusange umeze neza aho naho hakiri ubumwe cyangwa babiri atarabyumva ibyo atarabyumva ko umutekano ari uwa bose nuko nyine niko biheza bikagenda abajejwe umutekano ntibashobora kumureka ngo akomeze awuhungabanya kandi aricyo babereye baraza bakamurondera bakamufata bakamushikiriza ubutungane ariko ico no iki ico no guma ngarukako nuko abo bantu ari bake cyane bari kurushi kandi abajeje umutekano bahanganye nabo mera n'imperuka nuko bazofata bagashikiriza ubutungane
birumvikana mushinga ntahe nibogora murumvise ibyo mushinga naye nkuriki yashikirije yavuze ati ahanini ugwaruka benshi baratekanye kandi benshi ntibariko barahungabanya umutekano mubona ari iki kindi cokogwa ku rwego rw'igipolisi canke inzego izari zo zose z'umutekano kugira abo bake bagwa mu mporero canke abo bake mubona bashobora kuba mwumva canke mwarabonye bafatwa ikivunga ntibaze baragwa muri izo ngorane mubona hokogwa iki
yego murakoze umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ugwaruka rwinshi ruri ku mirimo sino mukuguruza nukuri ugwaruka abatari bake bari ku mirimo yo kwiteza imbere yongera iteza imbere n'igihugu ariko yemeye ko hariho bakeyi yavuze ngo nka batatu bane mu bice bimwe bimwe usanga bakiri inyuma y'ububisha ubu n'uburorero yavuze buragaragara ariko uko bimeze kose abo bantu yise batatu canke bane iyo bariko bararondegwa usanga hariho abagwa mu mporero abafatwa ataco babizi ko kandi kubisanzwe bubera hama y'amatohoza yabe ntanyaruka ugasanga batawe mu buroko bariko barabohwa bariko barazira ibyo batazi yo kuri ibyo cyokogwa jewe mbona ambere nagomba mvuge ibyo leta yokora kugira ngo icyo kibazo gihere n'amashyirahamwe adaranije icyaro cya politiki nk'iri nsanzwe ndongoye ni byiza ko leta yotunganya ibiganiro hagati y'abajeje umutekano n'ababyeyi ababyeyi barereye muri ibyo bice yemera ko rimwe na rimwe ugwaruka rwo muri ibyo bashobora guhungabanya umutekano akaganira ku cyokogwa kugira ngo rwaruka rw'abantu rutagira ibyo rwagirizwa ntibisubire gufatwa
birumvikana
mu bwa kabiri
yego
utunganya ibiganiro hagati rero y'abapolisi n'ababyeyi n'ubwo rwaruka rero bakaruhamagara bakicarana bakaganira nk'ababyeyi bagahanura ubwo rwaruka ibyo rero bishobora gukorwa na leta n'amashyirahamwe akabikora nk'ubu turiko turaganira jewe ndi mu ntara ya Rumonge aho twatunganije ikiganiro hagati y'ugwaruka ruva mu migambwe itandukanye no mu mashyirahamwe atandukanye akorera hano mu ntara ya Rumonge kandi ugwo gwaruka ruri kumwe n'abasanzwe barurongoye ku rwego rw'intara turiko turaganira ingene twobumbatira amahoro n'umutekano
none muri ivyo biganiro aya manama mugira abapolisi murabatumira canke baba barimwo muri izo nama
ku rwego ubu turiko nta bajeje umutekano barimwo gusa harimwo abajejwe intwaro nibo barimwo turabitegekanya ko mu minsi ya vuba tuzohamagara abajeje umutekano nabo bakaba babirimwo hama ikindi cokogwa leta abajejwe intwaro botunganya amanama y'umutekano muri ivyo bice bimwe bimwe twumva haguma harimwo umutekano muke bakavugana nabo barongoye ingene botsimbataza amahoro n'umutekano aho babaye ku gipolisi ikindi nosaba igipolisi nuko iyo vyatise amahoro agahungabana ahantu hama bagafata abantu basanze bari hafi yaho banyarutse amatohoza abatatu bagirizwa bace babarekura basubire mu mirimo yabo
yego
abafite ibyo babwirizwa bashikize ubutungane tugaca dusaba n'ubutungane bumaze kubashikira buce bwigenga ukore nk'ubutungane bubatunganirize uwagirwa n'icyaha hanwe hamuwera arekugwe na wenyine asubire mu mirimo yiwe
urakoze cyane
Kano gamu maki.
Reka
wana wa mama na byambara ndagyambaye janga jamba kama huwa umugabo wanje ntasi bakugenda nyihanije ngo ndamugaranire mu rupango nanje nkabifata mine negwesha nane ndabinga ni mama wanje baye ndabira shayi bikome ku
kana cyo barambo kiza kingana mbonyamwe barabara
ndabira
ni mama bakiye
ari bikome era basha
Kukumu mboleka nina wikari Kwa wana 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 wana
wana wana Kwa wana 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 Kwa wana 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 politiki
Wana tukwe kwa wabijeri tuwa kuye kutunga wana wana
Kwa shana
Kimege la hito nure katili kwa zira beye
Kwa shana Kwa ya mbanye
Kwa shana Kwa wana chongo mirele Kwa wana kutuwa 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 wana rumi
Wabyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano yari yo yose nta ukwiye kwigira sinda yibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati
tubaraba twikendera n'ukona twetutabyaye
Ladies and gentlemen
save the children
akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Ikiganiro ni ikiganiro gihijambo banywanye biradishwe rya America. Reka muri aka kanya tubahe urubuga turi kumwe ku telefone n'uwitwa Frederic. Frederic uratwumva?
Ndabumva.
Mwiriwe neza Frederic uduhamagaye uri hehe neza na neza.
Ko ndi muhinga?
Ego, duga ku ijambo.
Ko ndi muhinga?
Mhm.
Ariko ubu nyashaka mbaze nkurikiye.
Mhm.
Kurijanye n'abantu barafatiye mu mijumuko.
Mhm.
Ugwaruka go barugifunzwe kwa imigumuko yabaje magazi mu ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Kirundo bavuga ko habaye imigumuko ariko ikibazo cya mbere no mubaza nashaka ndamubaza atubarire neza intara zose zarabaye imigumuko izarize. Kigira kabiri kigasaba yuko ubwo gwaruka bwo mu ntara ya Kirundo bwa gwarafashe ishobora kuzoburanisha amaruka ari kugwa mu gihe bagozona ko barenganije bamwe bafashe bari ibikorwa byabo abandi bafatiga mu mihano abandi mu mabarabara kuko no mu gufatwa berekanwa n'abajene basanzwe bahagarariye umuryango ushinzwe defudede aho isi imbonerakure ni muhinga ariko nari ndi mu ntara ya Kirundo kugena ibiciro bya 2020 aho bita mu kabantu ashaka tumubaze rero yuko igipolisi gishobora gufata umuntu atamanda afitiwe agafata agafungwa ikirego arafungwa kawose yugaruka abaturage bishimye mu ntara ya Kirundo kabisa kubona barawuteshije ibikorwa byarwo rumwe bari muri bageza ku mashuri uwa bari ku makaminuza ariko imvugo byabo byarahagaze none baremeje yuko baguma bafata abantu babahora ubusa
birumvikana ikibazo cyawe ndakeka ko umushinga ntaye nkurikiye yagiye acumvise reka tubakanya bishure ibyo bibazo reka twakire n'undi munywanyi mbere ko babishura Turafise n'uwitwa Jean-Pierre Kumurongo. Jean-Pierre uratwumva?
Ego ndabumva.
Ego Jean-Pierre dujijwi ushikiriza ikibazo canke cyumviro.
Mhm. Je kukiri nkora gaba mvuge cyo guhanura.
Mhm.
Ah muri saya cyabujumba cyane cyane niho ibintu byo gwaruka bikwega ingorane cyane. Cyane cyane gwaruka rurahendwa rugahendwa n'abanyepolitike bafite ngo ariko babironderamo bakabarumika mu basanzwe ni mukoriki. Kandi bobo bicakabira gatubwira mu gihugu. Aro?
Ego turakumva duga ku ijambo gibere nkunyarutsa gato dufisa abanywanyi benshi bashaka kubaza ibibazo nawe nyine.
Ati bicakabiri bobo bagiye kubateza imigumuko cyangwa kateza kuza guteranya amagenya dore bagasabira bizira mu Burundi.
Mhm.
Ibyiza rero ibyiza rwaruka gukora rondera kazoza k'igihugu pana konda kazoza kumuntu umwe cyanke babiri ariko bagakora bo nyine bahanura nta gatwe rwaruka kugira ngo bakore kazoza k'igihugu ntibakore kazoza k'umuntu umwe kuko niho duhemberwa twe rwaruka
yego urakoze cyane rwose Jean Pierre reka duhe ijambo umushinga nawe nkurikiye abajijwe ikibazo na Frederic umushinga nawe nkurikiye Frederic yabajije ati nizihe ntara mwita ko zabayemwe imigumuko ica kabira baza ati abafashwe atamamanda bafitiwe ugasanga bamaze mu munyororo nk'umwaka wose abo bo mubivuga kwiki
nivyo murakoze gusubira ijambo iki kibazo ciwe ca mbere abajije intara zabayemwe imigumuko ni bada yatomoye neza icyo ashaka gushika ko ari umuntu ashobora kushimbira nawe nyine arahazi ahabaye imigumuko ni ngaha mu kisagara cya Bujumbo ubwa mbere mu byahoze ari amakomine ya Musaga Nyakabiga Ngagara no na Cibitoke hariho rero duce tumwe twegereye aho hantu twagiye tuza turajanwa muri ibyo bintu ariko ababikora naho nyene uravye abanyagihugu basanzwe baba mu gisagara cya Bujumbura ntibashika n'igice kimwe kwijana cy'abahari nyagihugu basanzwe baba ngaha mu gisagara cya Bujumbura ari nacyo gituma bitamaze igihe kirekire no hagati mu gihugu nko mu makomine ya za Mugamba za Mukike hariya no mu manuko agace gatoya za Matana naho nyine harabereyeyo ibyo bintu ariko rero numvise icyo yashaka kuvuga yashaka kumenya igituma hari mu ntara nka za Kirundo ibyo bintu biba bitigeze biba ariko hakagira abantu bashobora gufatirwayo n'abajeje umutekano ibyo rero birashika umuntu ashobora kuba yaragiye mu migumuko ino hanyuma agakora ibyaha bihanwa n'amategeko hanyuma agaheza akarondegwa n'ubutungane bukiyambaza inyamiramabi hanyuma inyamiramabi zigaheza zikamurondera uno munsi kubera yumva ariko ararondegwa ngaho i Bujumbura akunguruza akaja muri iyo indi ntara azi ibyo bintu bitigeze biberamwo maze abajejwe amatohoza bakamenya ko ari haherereye hanyuma bakaja kumurondera bakamufata hanyuma rero we wumva umuntu afatiwe hariya ugasha wimvirutse none n'ibiki ko abantu bashobora gufatirwa ariko gufatirwa ino bagiriza ibyaha bishobora kuba byakozwe muri kiriya gihe cy'imigumuko
ariko
undi muco ahantu ashobora gutanga ni uko abo bafatwa atari abagiye muri ijya migumo muri bijya by'imigumuko n'abakoze ibyaha bihanwa n'amategeko y'igihugu bari muri ijya migumuko kuko uwofata ababigiyemo ngira urumva yuko uwofata bose ngira ngo nkumbure abafashwe ntibabangana gutya uno munsi ikibazo cya kabiri yavuze ngo abantu bafatwa atama manda ngo bagahuza bakamara igihe kinini y'abafunze igipo ahangira ngo umuntu yotanga umuco abantu barashobora gufatwa hakurikijwe manda yavuye mu butungane cyangwa bagafatwa hatanzwe bimwe bita ama vide recherche yo mu gipolisi cyangwa barashobora no gufatwa abo rero mvuze bashobora gufatwa n'inyamiramabi ariko n'umurundi uwo ari we wese ruhande y'izo nyamiramabi afite uburenganzira bwo gushobora gufata umuntu mu gihe ariko arakora icyaha bimwe bita itonga nubwo biba atari urupapuro afise rwe n'ubwo bwo kumuhagarika ibyo rero bakabigira kugira ngo icyaha kiba kiriko kirakorwa ntigikomeze kiba aho usanga umuntu yafashe umuntu ku izosi ariko aramuniga ngo havuja kurindira urwa rupapuro ruva mu gipolisi cyangwa ruva mu butungane
ego ariko yavuze ku kibazo cy'ikiringo bamara
nubwo urunyagi usanzwe ibyo barabifite uburenganzira ariko bagaca n'ingoga babishikiriza ababijejwe arizo nyamiramabi
ariko yavuze ikibazo cyerekeye n'abaciriyemo yavuze cyane cyane ku kibazo cy'ikiringo bamara mu gasho bataracigwa imanza cyangwa batarashikirizwa imbere ya sentare ivyo mu bivuga
twebwe iwacu mu gipolisi bamarayo iminsi indwi y'amatohoza ariko umwe ngo bamare iyo minsi iyo dosi banyarukije n'ingoga arashobora kumarayo idosi barashobora no kuyikora mu munsi umwe uwo muntu agaca ashikiriza ubutungane cyangwa akarekurwa cyangwa igateba ikamara iyo minsi indwi hari n'igihe usanga rero kurondera ibyemezo by'ibyo yagirizwa bitoroshe dosi igoye inyamiramabi iri kuyatohoza igahita igasaba mu butungane ko boyongerereza ikindi kiringo cy'iminsi indwi ariko bashobora kurenza iyo minsi yindi indwi baba bahawe baraheza iyo dosiye bagaheza bagaca bayirungika uko ibimeze ko aho ibigeze n'ibyo baba bamaze gushika ko bakabishyikiriza mu butungane nuko rero niko bigenda iwacu mu gipolisi uwokora rero umucanke babiri bashobora gukora ibinyuranye n'ibyo aba ariko ararenga amategeko muri icyo gihe uwo muntu aba ariko aragirirwa ibyo cyangwa abivaho baraheza bagaca bataka abakurira abo baba ariko barakora ibyo ariko muri rusange uko niko abapolisi bakora kandi bakora neza
murakoze kuri uwo muco mutanze ego
ku buryo mbere nayo basabira ko iyo yindi minsi indwi usanga ari make ya cyane urabye ku rugero rwo kwijana.
Eh, urakoze cyane mushinga nawe nkurikiye. Tugaruke gato ku mushinga nawe nibogora mubona none mwebwe muserukira ugwaruka haru kubafasha nkiyo baba bafashwe nk'umunywanyi wacu Frederic avuze yuko rimwe na rimwe bafatwa ugwaruka bakaguma mu nyororo umwanya muremure kugwego gwishira hamwe ryanyu ruserukira ugwaruka hari ico mwe wamukora kugira ngo mubafashe abo baba barafashwe kugira ngo barekugwe.
Ego murakoze kumbaza ico kibazo ariko ntarakwishura kuri ico kibazo gambe nagomba mvuge amashirahamwe yose adahane vyicaro vya politike nafise intumbero zimwe cyo no kwita le domaine d'intervention. Twebwe rero mu ma domaine d'intervention y'iwacu iyo domaine yo gufasha abo bafunzwe ibiringo ya detention provisoire bikarengwa iyo domaine ni icyo gisata ntabwo tugikoreramo. Cyo gituma mu majambo magufi ya novuga ko atacu twebwe nk'ishyirahamwe dukora kugira ngo abo ibiringo byaba byarenze cyangwa bitarenze barenganurwe kuko mu by'ishyirahamwe gishinze gukora n'ikirimo.
Ego murakoze cyane. Uwa kabiri Jean Pierre yari yatanze muri make impanuro kugwaruka. Reka twakire n'undi yitwa Ernest. Ernest uratwumva? Ernest? Allo Ernest? Ernest? L'Ernest ngira telefone iramugoye reka twakire witwa Léonce. Léonce uratwumva?
Ndabumva cyane.
Ego Léonce twagusaba kugabanya telefone yawe canke radio yawe gato uduge kwijambo kibazo canke ciyumviro.
Nuko murakoze kuduha ijambo. Ndaramukije abo batumire babiri.
Barakumva?
Ndashaka kugaruka kuma uwo mugabo warongoye igipolisi, nshaka kuvugira igipolisi. Ndamubaza ibikurikira ko abapolisi bajya baja ku mabarabara canke ku biraro bitandukanye ibintu bakorera abanyagihugu ko ari wo abayabi batumye canke ari byo bikurira mu mutwe.
Ni umuvugizi w'igipolisi
kuva nyene cyubahiro umukuru w'igihugu asabye ati akazorongora Burundi ikiringo cya gatatu amategeko inzego z'igipolisi zikoresha nayanditse canke nayo bikurira mu mutwe. Ndagaruka kuri iki, jewe naratembeye hantu hamwe ndafatwa n'inzego z'igipolisi barafata barankubagura nkaraba ikintu bariko barankubagurira nkakibura ntarabitonga bafatanye haribo. Ndibaza none iki gihugu cyuba kirimo amategeko yubahiriza agateka kazi na muntu cyane se ndaraba nyine ibyo bankoreye ntatonga bafatanye nta kigwanisho naberetse karangamuntu ibindanga intaramvamwo ariko nkaraba ibyo bankoreye bifata ku munwa pe. Ndasabye umuvugizi w'igipolisi cyangwa urongoye igipolisi z'urwego arimwo kugeza ubu ntaze nashobora gutahura ambwize ukuri ko abapolisi ibyo bakora aribo abayayi batumye cyangwa aribyo bikurira mu mutwe mu mitwe yabo. Kandi ndamenyereye ko umuntu wamubaza ikibazo agacisha hirya no hino kugira zorondere inyishu ariko nkenera nyishure ko ari we aba yabatumye cyangwa ari byo bakubikurira mu mutwe. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Ernest. Reka tuje kundi munywanyi Xavier. Xavier uratwumva?
Ndawumva.
Ego Xavier uduhamagaye uri hehe?
Ni mu Ruyigi.
Mu Ruyigi muraho murakomeye mu Ruyigi?
Eh turakomeye cyane.
Ego shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro?
Ya bana twagomba gushikiriza icyumviro. Atwega tuba turi urugwaruka tuba turi mu ntuze. Ino mu zindi nta. Urumva ibibazo abanyapolitiki bashikiriza bikaduteye ubwone. Aho bakuru nyine b'urwaruka baba baduserukiye kandi bashobora no kudushikira imbere. Bashobora nko kutubwira ikinyine cyo tuma duhumura ntitugire ubwoba.
Allo Xavier? Nakeka Xavier ga telefone kacitse ariko yamaze gushikiriza ikibazo. Mushinga nahe nkurikiye tuhere kuri mwebwe ku kibazo cha Leon. Yabajije ati ni mwebwe mu kugwego rw'indongozi z'igipolisi ni mwebwe mutuma aba polisi baba bari ku maposition gukora ibyo bakora kuko ntitwo kwibagira yuko rimwe na rimwe hari hamabi akoregwa abanyagihugu gukubagurwa bamwe bamwe baravuga ko bakubagurwa abandi bakavuga ko batotejwe mu buryo butandukanye akabaza ati ayo mategeko aba yavuye hejuru canke nibo bavyikorera ku giti cyabo umwe mwishira mute
icyo twomwishura nuko mu kibazo yabajije biragoye gutangira inyishu zivuze ko mu bisanzwe aravuga ngo abapolisi bari ku mabarabara ngo ibyo bakora ngo ninde aba yabibatumye ngo amategeko bakurikiza naye ariko nibaza ko banza agatomora akavuga akatubwira abo bapolisi aho hantu ariko aravuga hariho akavuga n'ibyo bintu bakoze so ntitwosho
ariko murashaka kumwishura ufashe muri rusange abo babakoze ayo mabi abanyagihugu
ayo mabi nayahe
yavuze yuko yafashwe yatanze akarorero yuko yafashwe
muri rusange abapolisi bakora neza akazi ko gucungera abanyagihugu n'ibyabo ku gihugu cyose kandi muri rusange bagakora neza rero ngo uri kuravuga ngo muri rusange ngo ayo mabi nibaza ko yadondagura ukavuga ayo mabi muri rusange ukazuravuga naho yagiye arabera kuko uvuze ngo baravuga ushatse kuvuga abantu
yavuze
ahubwo twumva bavuga neza bavuga neza igipolisi
yavuze yatanze akarorere mushinga nta inkuru
ubwo ngo baravuga wo tubwira uti ni bakanaka bavuze ibi n'ibiko byabaye ahanahana kugira ngo ituze turatangira inyishu mu kirere kuvuga ngo abantu baravuga kumbe nta n'ibyo bigeze bavuga
yatanze akarorero ko ivyamushikiye wenyene yavuga ati yarafashwe
yafatiwe yashikiwe n'ibiki aravuga ngo yakubaguwe gute n'amajambo yabwiwe yarakubiswe yarambuwe ibintu byiwe hari hehe byagenze gute umbe atabivuze gutyo ucawumva yuko mu bisanzwe yaba azi yuko byamushikiye yari kubivuga ati jewe narahanahanaha igihe iki n'iki ishikirwa n'iki nkubagugwa gutya hanyuma duheze tumenye uko ungene tumwishura
ego murakoze cyane reka kucerekeye ikibazo cya Xavier cyangwa intererano mushinga ntahe nibogora Xavier we yabaza ati ku rwego rw'amashyirahamwe ya serukiro rwaruka mwo babwira iki ku bijyanye no kubahumuriza kuko aravuga ati abanyepolitiki babasuka muri byinshi muri make n'irihe jambo mwo bashikiriza kugira ngo mubahumurize mubafashe gutegera uko bo kwifata muri icyo gihe
ego mwisanzwe muri icyo gihe hari abantu benshi rwaruka cyane n'abatakira rwaruka rimwe na rimwe bakora amakosa ama bakasha mu kugomba kubyikura ko babisuka ku banyepolitiki singombye kuvugira abanyepolitiki ko ahatariho abashuka ugwaruka babatuma gukora ibinabiriya bidahumuriza ariko ugwaruka rutegerezwa kumenya ko rukuze kandi ruciye ubwenge nimba ugwaruka tuvuga mu mashyirahamwe ko ari Burundi bw'uno munsi n'ubwejo ni ukuvuga ngo barafise kazoza kanini imbere yabo nibo baziba baramutswe igihugu ejo rero bizotugora kuguma twiyemera neza kugwaruka ruhendwa mbega ruzohendwaho gushika ryari ko twama turiko turaganira nabo akifatira ingingo ndetse bakavuga n'ibyo bagiye gushyira mu ngiro rero nibaza kugwaruka goca ubwenge bakabona kure kuko iyo umuntu agutegetse gukora ibintu bitajyanye n'amategeko ukabikora ufise umutwe n'amaguru ukwije ubwenge hafatwa wewe kandi hahanwa wewe kwa matiriko turababarira itegeko rihushanye n'amategeko ibyo o urajyanga gute umuntu yoza kuguteka ngo ni umunyapolitike ngo genda wice ujya ntuzi ko kwica ari bibi wabikoze ugafatwa uzohanwa ugatwe kawe rero ugaruka turubarira kuba responsable turubarira ko ruba bakunda igihugu cyabo ntihakagire umuntu abahenda aguhenda gute ibyo bintu agutumye gukora mubari ati nyereka akarorero banze ubikore kuko kenshi abatuma ugwaruka gukora ibintu bibi usanga atan'abana babo bariyo twe turababarira ibyo bintu wumvise biguteye amakenga mubare ati hamagara umwana wawe aza imbere anyereka akarorero aho bizoca bihera kuko umunyapolitiki ariko aratuma ugwaruka ibintu bibi abana bibi ntabemerera ko babijyamo ariko majambo make tuvuga ati ugwaruka ni rube manso rube responsable nibo bazora mu gihugejo nibo bafite byinshi bazobazwa no muri iki gihugu amategeko rero adahuye n'amategeko y'igihugu ibyo abari gukora guhungabanya umutekano cyangwa bitajyanye n'iz'igihugu cyemera babireke ugwaruka twe turuhamagarira gukura amaboko mu muzi no gukora kugira ngo rubumbatire amahoro n'umutekano kandi ruteze imbere n'igihugu cyabibarutse kabaheka kuko nitwagitabagura abazovuka ejo ntibazoronka imetso bahekwamo umaze gutabura imetso mutoyi wawe ntaronka imuheka eri metso ni iki gihugu dutegereza aho gikorera tukakibumbatira kuko kugira ejo tuzokiramutswe kandi tukiraga abana bacu kikira igihugu cyiza kikiratwa no mu makungu.
Ihiri rushaka bwa ndakubwira. Wewe kutazi kurasisha inkoko. Utoka indiri nyuma yanje koresha ubuhiri naka ndakubwira.
Eh? Wewe kutoge manuri kure. Cyumba bose ndabigenza. Cyagisha na cyawe kurasa.
Ije nibishika bane bande.
Umbi na. Umbi mawe na. Wewe numva ko twitegurira ingwara.
Eh? Ingwara?
None.
Ewe bana yanje naramye ngo nzembone.
Ubuki.
Mungwana mu 65. Nabuza abavyeyi.
None.
Nje ndahebe ishure nja kubaka atarage. Mu 72 naho. Ingwana imfakaza ntaranagandu.
Ubuki watubaye bande.
Ije yanje mungwana mu 93 naho. Muraje kwabo muvukana bose babacishije ku buho.
Rekana twe tugwane mbere tubahure.
Ndaba namwe mwomoteje marire bane banje byarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza uko.
Tabagore.
None mugira musubire gukwega ingwano gabane banje. Mbega jewe mushaka nzokwicwe na gahi.
Ari ndumva ko twirwa.
Ndaba ubona munshakira amahoro kano.
Ndaba fa tuguhaga ma. Ahubwo reka namwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanye kukugwanira
na rimwe bane banje amahoro azigara azanwa n'ingwano subite vya bigwanisha wabibahaye aha niho muzoba mu ngwani
imyonkoho kabwa nije kurasa erega mawara shaje ntazi nibyo
navyajega mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
Yo!
Yo! Mbega ndashimawe yo!
Urabona ingendo urashimawe gakibutura. Yo! Hey, abarapfuye! Abarapfuye, abarapfuye! Abarapfuye bawe!
Barundi, barundi kazi. Twirinde ingendo yo dusubiza mu ntambara.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Mushinga nae nkurikiye hari icyumviro mwe mu banywanyi bacu bashikirije ku rubuga rwa Facebook kandi nagira nti ndababaza ikibazo mu majambo make cyane. Emmanuel avuze ibazo cerekeye gukorana n'inzego z'umutekano. Ati ahico mbona nuko icatumye badashaka gukorana n'abajeje umutekano kitavuyeho ntabwo nziko bizohava bikunda ariko ico dukuye kumenya nuko umutekano ari wa twese atanumwe yarakwiye kwikumira kubijanye no gukorana n'inzego z'umutekano rwaruka mushinga nahe nkurikiye mubona urwaruka gukora iki nubwo twumva ko bamwe bafise ubwoba mubona hari igikicoko kwa kugira ngo habe uko kuganira hagati y'urwaruka muri ayo makaritsiye yariyo yose kugira ngo ukwizerana kugaruke hoko gwiki.
Novuga nibaza yuko mubivuze gucyo duhava dusanga turiko turarongera gutorera inyishu ikibazo kitarisho cyangwa ikibazo kitabaho. Narakubwiye ko muri rusange urwaruka rwo muri kino gihugu rutekanye kandi ruri ku mirimo yabo kandi runatanga n'agacumu k'ubumwe kago mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gutanga amakuru ku bajeje umutekano hakikare icyo cyose gishobora guhungabanya umutekano wawo. Muri rusange rero ku bice birenga 98% muri mu gihugu cy'u Burundi uko niko bimeze. Kuri aba nabo bakija inyuma y'ubugizi bwa nabi icyo umuntu yababwira cyo cya mbere nuko mu gihe cyose bazaba ariko barahungabanya umutekano abajeje umutekano bazoza bahangane nabo hanyuma bafate babashikirize ubutunga ico nico ubwa mbere no bandakubwiye ikindi naco ca kabiri kuri ku bantu bo bashobora kuba batinya abapolisi bivuye ku byo twagiye ducamwo umuntu ashobora kuba yumva gifite ubwoba bavuga ati jewe nkumbure no mwegera byogenduku mu mpera zo kubagiyeho inzego zishasha zari zivuye mu matora ngaha mu gisagara ca Bujumbura ko niho hakunzwe kuvugwa hariho ibikorwa byo kugerageza kwegera abanyagisagara bose na cana cane urwaruka byakozwe ndibuka n'umushikiranganji w'umutekano ko yagendeye utwo duce twarimwo umutekano muke ajyanye n'abajeje intwaro bashasha baheruka gutoga hanyuma ndibuka ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe mu nyuma havuye agirisha amanama mu gisagara ca Bujumbura aranavuga yuko amanama nk'aya agiye kubandanya gushika muri quartier ku mabarabara ivyo rero byari bikorwa byo kugerageza kwiyegereza uwo waruka kugira ngo nimba ruki hari kabisa koko rwarugifise ubwoba rusigure ingorane zago rufise hanyuma ababijejwe bavyumvikanire hamwe barabe icokorwa bari hamwe ndibuka yuko bigitangura hariho uduce tumwe tumwe mbere urwo rwaruka rutanyitaba ahantu nshaka kuvuga nko mu duce twa Musaga hari ariko twibaza yuko mu nyuma byajije bikabandanya uno munsi rero ku buryo dushobora kuvuga yuko ngaha mu gisagara ca Bujumbura urwaruka rwinshi ibice birenga 98% bumvise ako kamo kandi basubiye ku mirimo ukuri kwami abakinana bakomeza baja muri ivyo bikorwa byo
guhungabanya umutekano ego reka duha kandi kanya
uretse ko bazoronderwa n'ababijejwe twibaza yuko nabo nyene bakwiye kwikubita gasi hakiri kare ko amaherezo yavyo
reka duha kandi kanya mushinga nayo nkurikiye murakoze cyane reka duha kandi kanya abandi turafise uwitwa Urugaze ku murongo Urugaze uratwumva
yego icyo nashaka kubaza nashaka mumbarize umuvugizi wa polisi nk'umunsi muri centre-ville bafashe abantu nubwo avuga ngo polisi nk'abatagifata abantu n'imisore kandi ntashobora batwaye kikabafata kidatoye abantu b'abagore mbere bararengana mugabo abantu n'imisore bagacafatwa ndetse muri icyo gihe iyo bafashwe hari abatogwa ibiziga abatogwa hari abatogwa mu buso barahohotewe n'ahavuga yuko atabo barenganya biraboneka neza yuko hariho ukuntu abantu b'imisore n'uwo utikekwa afatwa rero nashaka mutubwiye neza aduha umuco n'aho avuga uko biraboneka neza yuko abantu b'imisore na cyane cyane bo mu makaritsiye y'amezi 63 aho hose
urakoze cyane Urugaze reka twakire na Paul uratwumva
igiyambo
mwiriwe neza Paul
muragumye
turashima kibazo cyangwa icyumviro
hari n'icyumviro n'ikibazo mu Burundi ngira hari n'ibipolisi sinzi sinashobora kubiharura rero nagomba mbanze mbaze icyo yaba ari karavugira nyakubahwa nkurikiye kuko hari ibyo bita jemire hari ibyo bita ngo birwanye imigumuko byo kwa Desire w'amahoro sinzi rero kugira ngo niyo ibi byahera turimo umuntu wese azoba azwi icyo yakoze sinzi icyo yaba ari karavugira muri ibyo sinzi ko yabivugira byose wowe Ariane ngira ngo ntoherutse mu Burundi ubu barashe imbere yacu turiko turagenda turi kumwe nawe wewe urarengana mugaje baramfata mugabo nagomba mbaze rero nkurikiye yuko baba bafashe ubufisi inkoho cyanke baba muraze bakabona ko menga yarafise inkoho cyanke bikeka ko yoba yoshobora gutunga inkoho kuko birababaje nabo baje navuga ngo bariko baragerageza ukundi bazohura basigaye he ko bahejejwe n'abandi n'abapolisi bande ba Desire w'amahoro abapolisi bande
ivyo uravuga uvyemeza mushana e Paul uvuga ko aribo babamaze ubivuga urafise ivyemezo vyabyo
ariko ivyemezo gahoriyana we ntumaze kubyumva n'imwaba mwabitangaje ku radio yanyu ti hapfuye abahapfuye
ariko ntidutangaza yuko abapolisi babishe tudabifitiye ivyemezo
yego basireka dusimbize ari giye bizoje habona nagomba nerere icyumviro
ego
uko biri kose nkurikiye nibaza ko aho yahoze harazwi nawe ubu n'umupolisi kumbure intambwe bageze ko hari giye batiyumvira ko bazoyishika ko no kuvuga ko uburundi aho bugeze uzohava rero abantu bose baziko bafashwe n'abapolisi no kuvuga ko biriki aziyo bari swate barafunzwe cyanke baraziyo babashize igihe bibizohera nkuriki atwemerere yuko azotwereka bakiyo baroye cyanke nimba bari mu busho tuzobimenya cye mu mpimba cyanke barapfuye azotwereka iyo babashize tugira amahoro
urakoze cyane mushana Paul mushana nkurikiye ibibazo ndumva byari bigiye kuri wewe hanini urugaze yavuze bisa n'ivya mushana nta Paul urugaze yavuze ati mu bafatwa harabatogwa ibiziga mushana nta Paul nawe nyene avuze ati icambere yabajije ati mwobaha umuco kubijanye n'inzego z'igipolisi muvugira canke inzego z'igipolisi ziri mu gipolisi yatanze akarorero Jemire n'izindi umuco muri make kuri ivyo bibazo vyawe
nagira nda ubwa mbere ho ndamubwire ibyo nsanzwe njejwe nuko ndi umuhanuzi mu byo kumenyesha amakuru abantu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano igipolisi gitwagwamo igipolisi rero ni kimwe ariko aravuga n'imigwi harimo imigwi itari mike ishika hafi ku 9 ni imigwi idasanzwe bivanye n'akazi ibijejwe gukora hariho imigwi yaba baraba nka bajejwe ibi bijanye no kuzibwa nabi bugirwa abana n'abakenyezi hari ha busanga bajejwe ibi by'imigwi umuko n'umugwi imbere na mushasha hariho abusanga bajejwe kunyaruka gutabara iyo habaye ingorane n'iyindi iyo rero n'imigwi y'igipolisi ariko igipolisi ni kimwe ikabamwo iyo migwi kandi haruhande y'iyo migwi hariho n'abandi ba polisi batari muri iyo migwi ariko bose bahurikiye mu gipolisi kimwe aricyo bita igipolisi cy'u Burundi aricyo ndiko ndavugira muri uno mwanya
kubijanye n'abafatwa
yavuze rero yatanze n'akarorero rero k'imisore yoba yafatiwe mu gisagara
mu majambo make cyane tuko turaje kumusozera muzo wamukoze
wewe sinzi ko iyo dusigura icyatumye adafatwa ariko hagafatwa abo bari kumwe kuko aravuga yuko nguzuba n'abafatwa wafashe uyu wundi bakamureka ufatwa nuko baba bamwiketse ko ubukozi bw'ikibi cyangwa ko baba asanzwe baronderwa kuko igipolisi aho kiri hose kiguma kirondera inkozi z'ikibi abagirizwa ibyaha batandukanye naho urashobora
kubafatwa kubafatwa bagatogwa ibiziga wo mwishira kuri ico tukagerageza gusozera mushinga nta inkurikiye
kuva kera twarabwiye ababivuga nawe nyene ngira nje ndabimubwira ko yoza katuzanira liste yabo bantu azi ko bafashwe n'igipolisi naho bafatiwe hanyuma aho batowe ibiziga hanyuma duheze hari abajejwe inyamira babijeje gutohoza baheze batohoze uwo muntu azoba yaramufashe yarafashe uwo muntu ahamagatuziga aheze arengutswe imbere y'ubutungane kugira ngo uwakoze icyaha uwo ari we wese aheze agihanigwe
murakoze cyane
ibyo twarabisabye
ego mushinga nahe
ubabivuga kuri
kumbure muraza ko
nta numwe yigeze azana
birumvikana reka mushinga nahe
abantu bafatwa munywa bagatogwa ibiziga ari abantu banyuruzwa n'inkozi z'ikibi no kugira yuko n'uno munsi uno munsi ubunyenye ndiko nakubwira ejo hari umuntu yafashwe n'abantu bamubiyitirira urwego rumwe baha mu gihugu guterereza baramufata bamufatira mu gisagara baca baramujana bashitse kuri aho bita kuri Pont de la République bagwa ku bapolisi ako acaratabaza telegaje ngaha nari nyuruzwe abo bantu baca barafatwa bazobavugisha arejo uwo muntu azovyivugira ahubwo abantu bumve yuko abajijwe umutekano bamaze ahubwo gukiza abantu benshi bari banyuruje aramaze no gufatwa imodoka nyinshi bakoresha izi bitazi baziri kimeze
mushinga nahe nkurikiye reka turiko turaja ku musozo w'ikiganiro muratanze
abantu bagatogwa ibiziga
ego turavyumva murashikirije inyishu itomoye mushinga naye nkurikiye kanya katubanye gato cyane reka duha kanya na mushinga naye he nibogora dubwira akajambo kanyuma mbere ko dusozera ikiganiro kiko kiraja ku musozo wacu mushinga naye nibogora akajambo kanyuma mubona bikiri kure nk'ukwezi canke hari yakizere kuko hashobora kuba muri abo bake ukumvikana hagati y'abapolisi n'ubwo rwaruka rufise ubwo mu majambo make cyane
yego jewe ndafise icizere yuko bazokumvikana
kuko burya abarundi barayamaze ngo ukuri gushyira mu kuyaga. Rero nibaza ko buganira abajeje umutekano n'ugwaruka muri ibyo bice akavugana bonyene bagapfundika igikwiye gukogwa kugira ngo ibyo bintu bihagarare
ngo
umutekano ushobore kugaragara.
Murakoze cyane. Reka duha kanya na mushinga nahe nkurikina nyina kajambo kanyuma amasegonda make cyane.
Na nabivuze kuri abo kunkozi z'ikibi twabahanura ko biheba batabihevye naho bazofatwa nk'uko inkozi z'ikibi zifatwa ku isi nzima. Uri karahungabanya umutekano uri kwakora ivyaha ararondegwa agafatwa hanyuma amatohoza agakorwa agashikirwa ubutungane niko bigenda ku isi nzima no ngaha mu Burundi niko bizogenda. Kuri aba bafite ubwoba nabo tubasaba ko kwegera abajeje umutekano bakorera aho baba baherereye bakabiganira.
Murakoze cyane gose mushinga nayo nkurikiye akanya katubanye gake. Turashimiye mushinga nayo nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kumwe n'umushinga nayo Donatien Nibogora serukira ishyirahamwe Reja ishyirahamwe riserukira ugwaruka mu Burundi. Mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka no kwiradijwe rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane.
Mbere ushama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko umuntu ayicese heruka natsinzwe.
Icese.
Kanda hani ni byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze vyodami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wavuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura. Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompe inka zuzu yakabande.
Yo.
Sishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nk'imaramare.
Bangira
umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru y'amaronko kadamia. Sha. Nzovu kuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
What's wrong, sweetie?